Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse timu ise mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 25 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2019 muri kumwe na Frederic Unikije.
Abaneje tumwe nkaja azatumye zitagogwa ngashiringe niko yaduze. Nka Tanzania zikacha zireka koyo. Yino nayo kacyikura ku buzembe bagacha nka kwikugurira abajumbu. Kacyire mura yiremuye nka kangahe bacha waharurangura zitatu gacurangura imwe.
Yoni sinzi nkayo Leonidas umwe mu badandaza b'inka mu isoko ya Kireho avuga kuri bimwe mu bituma inka zigurishwa zaragabanutse ku masoko. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye inama abatetsi bajejwe inkuru yo hagati bagize n'abanyagihugu y'imasheke mu Rwanda. Inkuru yerekeye abantu 22 bo mu itsinda ry'abayisilamu banditswe izera na sentare nkuru mu Rwanda hamwe n'ikiganiro Dr. Jean Minani yahaye iradio ku ijwi ry'Amerika. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Imbere ya horeka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi bateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutseza Aloise.
Mwaramutse Federico, damutse n'abaduteze amatwi muri Amerika. Amatohoza y'umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller nta vyemezo yaronse vyuko yaba Perezida Donald Trump abamufashije kwiyamamaza hamwe nabo bakoranye mu nabo bakorana bakoranye n'Uburusiya mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu muri 2016. Ivyo biri mu cegeranyo c'ivyavuye muri ayo matohoza cashikirijwe ejo ku munsi w'Imana na William Barr, umushikiranganji w'ubutungane muri Leta Zunze za Amerika. Ariko William Barr yashikirije ko iyo raporo iteza Perezida. Yagize ati, mu gihe iyi raporo iterekana ko Perezida yakoze icaha, na cerekana kandi ko yera. Ivyo nivyo Barr yavuze yisunze ivyanditswe na Robert Mueller. Mueller yaramaze amezi 22 atohoza nimba mu bihe byo kwiyamamaza Perezida Trump yoba yarakoranye n'Uburusiya canke nimba yoba yararemereye ubutungane mu kurondera guhagarika ayo matohoza. Abashinga amateka bafise igihagararo muri Kongere ya Amerika baba bo ku ruhande rw'abademokrate hamwe na bamwe bo mu barepublikani bashigikiye Trump bamwe basaba ko iyo raporo ishikirizwa ku mugaragaro ukwiri, ariko ntibiragaragara ko umushikiranganji Barr azo bikora. Iyi raporo ishitse mu gihe haboneka ugucanamo gukomeye hagati y'abanyepolitike muri Amerika muri iki gihe, mu gihe kandi ibiharuro byerekana ko abanyamerika batari bake bashima ko Perezida Trump ariko arongora amabanga yiwe nuko iyo kongera gutorwa mu yindi manda. Ikintu cyose rero cyoboneka ko ari kibi muri iyi raporo gishobora kuba imbarutso yotuma Trump atsindwa mu matora y'umwakuza akava ku butegetsi atwaye manda imwe gusa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ibitigiri by'abapfuye bose bahitanywe n'imvura ivanze n'ibihuhusi cyiswe Idai mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubumanuko barenga 700. Abarenga 400 bafuye muri Mozambique, aho abariko barafasha mu bikorwa bibagora gufasha ibihumbi by'abantu bari ku butaka. Umushikiranganji wa Mozambique ajejwe ubutaka n'ibidukikije Celso Correia yavuze ko ibintu bitaraje mu buryo ariko ko bisumba uko byari bimeze kuva imbere. Yavuze ko abantu 1,500 bakiri mu masonga y'amazu abandi ku biti, kandi ko abashika 189 bamaze gushigwa mu makambi y'abateshejwe izabo. Abategetsi muri Afghanistan bavuze jo kuwimana ko gutana mu mitwe barimo n'abatalibani mu manuko bw'intara ya Helmand kwahitanya abasirikare ba leta baharurwa mu macumi. Izo ntambara muri district ya Sangin zatanguye inyuma yaho ku munsi wa gatandatu abatalibani batereye ibirindiro bitari bike by'abasirikare ba leta. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, umuvugizi w'ubutegetsi bw'iyo ntara Omar Zwak yavuze ko ibyo bitero byahitanye byongera bikomeretsa abasirikare ba leta batari bake, ariko nta byinshi yashikirije. Naye senatere Muhammad Hashim Alokozai avuka muri iyo district yabwiye Ijwi rya Amerika ko abatalibani bishe inteko mirongo tandatu na zitanu harimo abasirikare mirongo tatu n'umunani ba leta ya Afghanistan abandi mirongo tatu n'umunani barakomereka. Perezida Ashraf Ghani yashikirije ko mu kwezi kwa mbere ko abasirikare barenga ibihumbi mirongo ine na bitanu ba Afghanistan bamaze kwicwa kuva ashikiriye ubutegetsi muri bibiri na cumi na kane. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yarashitse hano i Washington kurondera inguvu zo mufasha gutsinda amatora, aho yiteze ko Perezida Donald Trump yemeza ko imisozi ya Golan yama yateye amatati yegukiye Israeli. Netanyahu akurikiranywa n'ubutungane ku byaha byo kurya ruswa, atekanya kubonana na Perezida Trump kuri uyu munsi wa mbere yongera asangire nawe ejo ku munsi wa kabiri. Trump yashikirije ku munsi wa kabiri ko ashobora kwemeza ko imisozi ya Golan yegukiye igihugu cya Israeli. Imisozi iri mu buraruko bushira ubuseruko ku rubibe Israeli gihana na Siriya yafashwe na Israeli iyambuye Siriya mu ntambara yamaze iminsi itandatu yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu n'indwi yongera yomekwa kuri Israeli mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani na rimwe. Mu gihe Perezida Trump yovyemeza yoba ateye kubiri na politike y'igihe kirekire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'amakungu. Politike yemeza ko iyo misozi ya Golan yanyazwe n'igihugu cya Israeli.
Urakoze Aloise ku makuru uje kudushikiriza. Tuyibutse juti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Inkuru zo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Unani sirani jaruga ko vimeje kugarukana demokrasi mu Burundi no kugwanira iyubahirizwa y'amasezerano ya Arusha rurashima intambwe rwashitse ko kuva rutanguye uyu mugambi mu mwaka w'2015. Umukuru urunani senareda Dr. Jaminani yaganiye na Federica Unikije. Mu majambo bake mu nama mwagize n'intumbero nshasha mwahaye urunani senarede, mutubwire ibikuru ibintu bikurukuru biri muri iyo ntumbero. Muzoja matora twumvise ko mushaka gutahuka mu Burundi, muzoja matora mu 2020 mu runani senarede.
Amatora igihe cyose azobera turashaka kuyajamo mu runani senarede giriteka. Mugo icyo twamba tuvuga n'ubu tugiriko ntidushobora kuja mu matora adateguwe neza ameze nk'irya referendumu yagizwe. Dushaka kuja mu matora twagadiriye ko tukayanonosa tukabona uko ujya azogenda atari amatora y'inkinamico.
Mwihweje imigambi mwari mufise mu gitangura mu 2015 gushika muri iki gihe ibintu mubona ko mwaranguye n'ibi
senarede yaranguye ibintu byinshi cyane nako mu byo yari ihaye kurangura byinshi byarakoze raba ukujo irya ntwaro y'ubujumbura imere ubu n'umunsi ubona koko ari intwaro aho umuperezida amara imyaka ita ine adasohotse mu gihugu atahagiye uraba ubutunzi bw'igihugu byo aho bugeze mu bintu twita nk'ibya demokarasi bya diplomasi twaratsinze urugamba
ariko imigambi yanyu ni kuhari kubuza umukuru w'igihugu kuva mu gihugu canke gukenesha Urundi.
Oya, twebwe twari kugira twereke ubya butegetsi ko bidashoboka ko bigira akagarama Ruganda nk'uko mengo igihugu cy'u Burundi cyonyene. Ntabwo twifuza gukenesha u Burundi, turashaka ko u Burundi butera imbere. Ahubwo abakenesheje u Burundi n'abarimwe bavuga ngo babutwara nk'ibisuma, babutwara nk'abakinye nk'abacangero, ntibabutware nk'abakunda igihugu n'u Burundi. Laba amatagisi barimo baca abanyagihugu, laba amakori birirwa barasaba abanyagihugu babajuragira, laba abantu bapfa, abantu bahunga kuryo bangana. Twebwe icyo dushaka ni uko tuganira, kandi imbera n'imberuka tuzoganira nta yindi nzira.
Dr. Jean Minani, umukuru urunani senarede, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi Amerika.
Namwe murakoze.
Abanyagihugu bo mu karere ka Murenge wa Karambi wo mu Nyamasheke mu burengero bw'u Rwanda ku munsi wa gatanu barakiriye abategetsi mu nzego nkuru z'igihugu barimwo umushikiranganji ajejwe intwari hagati Professeur Chaka Anastase. Ni inkuru ya Temistocle Mutijima, umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika.
Kandi vuba aho ni mu murenge wa Karambi wo mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda kuri wa gatanu aho abaturage bakiraga abategetsi mu nzego nkuru z'igihugu barimo na ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Professeur Shyaka Anastase urwo ruzinduko rw'abategetsi bakuru barimo abagisiviri abagisirikare na gipolisi rusano rwari rugamije gutanga ubutumwa bw'ihumura hi Karambi ruje nyuma y'iminsi ne aho hagaragaye abantu babarirwa hagati ya 85 ijana bitwaje intwaro nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubutegetsi ndetse n'abaturage bababonye Bwana Kamari Eme Fabie umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke yasobanuye uko abo bantu binjiye muri Karambi anashimira abaturage uko babyitwayemo
babashije kurenga mu murenge wa Kirimbi na gace gatoya katangana n'umudugudu ku murenge wa Macuba bahita binjira muri Karambi neza bazamutse uriya mukingo uyu muhanda twazamutse nyakuba minisita ndagira ngo mbabwire ko naha hepfo batunguki ariko bahageze bamaze kubivuga bahamagaranye barimo batubwira ngo aba batuye hakurya n'abatuye hakuno bose babatangiye kandi babafate bibi ariko twaravuze tuti nimubafata kubera ko bafite ibikoresho bashobora kubarasa tugapfusha abantu benshi nimubakurikire mutwereka aho bagiye inzego zacu z'umutekano zisobanutse ziba zirahasesekanye ahasigaye zirabafata zirabakurikirana ubu zirimo zirabasaba ibisobanuro mu bwenge
umusaza Kanyamuhanda Andrea ari mu baturage bivugwa ko bakurikiranye abo barwanyi ndetse aza no kujyana n'ingabo z'igihugu zabakurikiranye mu ishyamba rya Nyungwe aho barwanyiye
baragiye tugiherekeza abasirikare tugenda tubereka akayira mu ishyamba bageze ahantu hitwa ku gatera hamwe abariho batangira kurasira ariko barasa bamaze kugira hejuru mu biti mu ishyamba rya Nyungwe nyine hejuru mu ishyamba bari kurasira yari abandi kuko bari bari hasi turi kugenda dusesera baratubwira ati nimuryane ntimwegeuke mwegure n'imitwe ariko nimutumubona tugiye tugenda namwe mujye muzamuka mudusanga nimubona dusubira inyuma namwe musubira inyuma mu manuka afande ni wageze hagati hashize isaha bari kurasa aratubwira ati nta ugwana n'abantu bari mu kirere bari hejuru mu biti bari buriye bari hejuru ati nimusubira inyuma tugende dusubira inyuma ubundi turagenda duhamagaze indege abari ibamanurayo
inzego zishinzwe umutekano zivuga ko abo barwanyi bambutse ikiyaga cya Kivu bagaca muri humya abaturage bari ku marondo mu mirenge batambutsemo kurinda bagera hi Karambi kuva ku kiyaga cya kivugira mu murenge wa Karambi mu kagari ka Kagarama aho bahingukiye neza ubona ko harimo intera ndende idashobora kujya munsi y'amasaha abiri nibura ku muntu ugenda n'amaguru aho umukuru w'inkera gutabara mu ntara y'uburengerazuba General Major Eric Murokore akaba yasabye inzego z'ubutegetsi mu mirenge ikora ku kiyaga cya Kivu no ku ishyamba rya Nyungwe kuba maso kugira ngo hatazagira uwongera kubona aho amenera uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda wanahumurije abaturage k'umutekano wabo ucunzwe neza yavuze ko abo binjiye muri Nyungwe banyuza hi Karambi aho bagiye bashobora kuba baratangiye kwicuza icyabajyanyeyo asa n'uca amarenga ku mirwano yabashyamiranyije n'abo barwanyi General Murokore yavuze ko ingabo z'igihugu zifite ubushobozi buhagije ku buryo we kurwanya batabyita guhangana kuko umuntu ahangana n'uwo banganya imbaraga kandi akaba ari ntaho imbaraga zabo zihuriye n'iz'igisirikare cy'igihugu Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Shyaka Anastase washimiye by'umwihariko aba baturage ba Karambi yabasabye kutarangazwa n'abagambiriye kubahungabanyiriza umutekano
yandirimbo twasanze muri rimba yavugaga ngo Nyamasheke ni heza ntimuzagire uwe mwemerera kwaza kuyanduza ari abayanduza bagenda n'amaguru ari abashaka kwanduza u Rwanda bagenda n'amaguru bakagira ibyago bakayobera muri Karambi mukabatambikana ari abashaka kwanduza Nyamasheke banyura muri za tracte bya bintu abantu badasobanutse banditse bafite ingenga bitekerezo bidasobanutse ibyo nabyo mu byamururi ari nabavugira ku maradiyo yabaye kure yabaye mu munda y'isi bavuga ibintu bidasobanutse abo bose bashaka kubatesha umwanya banduza mu bime mwayabimye
bibaye ubwa mbere inzego izo arizo zose zigira icyo zivuze ku buryo bweruye kuri abo barwanyi bigambwe n'umutwe wa FLN binyuze mu muvugizi wawo Calixte Sankara nyuma yaho bagaragariye aho Karambi ndetse bakaza kurwanira n'ingabo z'igihugu mu gice cy'ishyamba rya Nyungwe gikora kuri uwo murenge icyakora nubwo yiyumvikanye avuga ko hari ibice bimwe by'igihugu bigaruriye muri iki gice cy'uburengerazuba bw'igihugu aho twabashije kugera muri ibyo bice wasangaga urujya n'uruza rusanzwe abaturage nabo bakaba batubwiye ko uretse kuri icyo cyumweru nta bandi barwanyi batari ingabo za leta bari bongera kubona aho batuye Demistocle Mutijima ijwi rya Amerika ikarambi ya Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu Ngeende hano Kampala Uganda. Ngeende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Haribonekeza igabanuka ry'inka zishorwa ku masoko makuru makuru ari mu seruko bw'Urundi. Abadandaza bazishora bazikuye mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bagabanije igitigiri bashora kuko atabaguzi baboneka. Iryo kena ry'inka yaratumye kandi ibiciro by'inyama biduga hagati mu gihugu. Ni inkuru ya Fidel Nsabimana umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika mu Burundi.
Mu masoko y'inka akomeye kandi ya kera harimo isoko rya Kirehe komine Mishinara ya Cyanguzo mu seruko bw'u Burundi. Isoko rya Kirehe riri kuri metero bitatu ku mpaka wa Tanzania n'u Burundi ku ruhande rwa zone ya Rusagamba district ya Ngari ntara ya Kagera. Mu gihe atamwa kweze hashoka inka ziri hagati y'amajana 8 n'igihumbi, ubu hashoka inka zitarenga 120 ku ndwi. Bamwe mu bashora izo nka bazikura mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bagabanije imitaha yo kurangura inka kuko iyo bashoye ntibaronka ababaguri. Bahabwa nayo Duwarudo n'umwe mu badandaza b'inka mu isoko rya Kirehe.
Ikibazo mu kutaboneka dushoboye ntitugurisha, usanga ibiri ari ntoya kandi nka ari nkeya kandi
bivako
bivako ubukene turimo. Zitwa karabo ntizikiza, n'isoguma ntizikiza, urabona naho dushoboye zisanzwe ino aho ntizikigurwa. Kibaza kwa rubikire
sinzi nyaho Leonidas undi mudandaza w'inka mu isoko ya Kirehe abonako ko ni faranga ry'amarundi ryarataye agaciro ishobora kuba intandaro y'ikena ry'inka.
Urabaneje teme nka zatemye zitagogwa nka shiringi niko ryaduze nka Tanzania zigaca zireka kuza yeno nayo kacuyigura ku buzembe bagacanka kuyikugurira abajumbura kacuyiremura uyiremuye nka kangahe ugaca wahora urangura zicatu gacurangura imwe ntuguhomba beti bakorera guhomba bacareho warangura zitanu urangura zibiri ugira uhombe make bacyo gituma tugura inka nkeya.
Tuvuye mu isoko rya Kirehe muri komine ya Mishya tugenda tugana irindi soko riri ahitwa Mwishinge muri komine ya Kigama intara ya Cyankuzo. Abadandaza bashora inka nabo bavuga ko hari igihe bashora bakarimura batagurishije bigatuma badebukirwa muri ako kazi.
Icyo twaba twibaza ubu ni ukubera n'abajumbura iyo baje kugura bagoma bihagarariye ngaho nyine ukabona ubuguze zibiri zitatu zubona yabihebye. Mugo bwa mbere yaragura zitanu cumi nayo ubu avuga ngo nawe ni ntazijyana. Je sinzi icyaba gituma batagura nyinshi nk'uko byahora de nk'inka uyizanye ugaca uyibikisha bakaguca ibihumbi cumi usiho ukaruka ku wa mbere wasangurishije yabe nyine n'umuzo ugumye ukorera ku buhombe wayiragiye usasubira ukamuhemba uguma wahombye.
Muri ayo masoko y'inka ya Kirehe na Shinge urujya n'uruza rw'abavunja amahera mu mafaranga y'amarundi n'amashiringi y'amatanzania baranyuragirana hagati y'abadandaza b'inka bashaka kubavunjira. Twashatse kumenya ingene ifaranga ry'irundi rirutana n'ishiringi ry'abatanzania maze twegera abo bavunja bazwi ku izina ry'abavunjayi nabo batashimiye ko tubafata amajwi ku byuma byacu batubwiye ko amashiringi y'amatanzania 100,000 avunjwa amafaranga y'amarundi 100,000 na 225 mu isoko rya Kirehe. Mu isoko rya Shinge 100,000 z'amashiringi y'amatanzania bivunjwa amafaranga 130,000 vy'amahera y'amarundi. Aho ni mu gihe aheze umwaka umwe gusa ifaranga ry'irundi ringana 100,000 n'ishiringi ry'iri Tanzania. Iryo kena ry'inka ku masoko zisanzwe zishoregwamo byatuma ikiro cy'inyama kiduga kiva ku 5,000 kija ku 6,600 vy'amafaranga y'amarundi. Ivyo biciro vyaraduze kuri urwo rugero nyene no mu ntara za Ruyigi, Karusi na Gitega kubera inka zibagwa mu masoko yo muri izo ntara nyinshi ziba zivuye mu masoko ari ku mipaka y'u Burundi na Tanzania. Nk'uko bivugwa na bamwe mu batoza amakori ya komine muri ayo makomine ya Kigama na Mishiha haraboneka ibihengeri ku mafaranga ya komine yahora yinjira kubera igabanuka ry'inka zishoka zikaba zitanga amakori iyo zigurishijwe. Ikigama mu ntara ya Cyanguzo mu seruko bw'u Burundi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kumugoroba wo ku munsi wa gatanu umucamanza muri sentare nkuru iburanisha ibyaha byambukira imipaka yarambitse izera aba Islamu 22 ku byaha by'iterabwoba bagirizwa mu Rwanda. Abo bambitswe izera bari mu itsinda ry'abayisilamu 40 bagirizwa ibyaha by'iterabwoba. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Nyamani yafasha Asmani wadahamwa nijaha vityo baka wago wakwita wale kwa kuranda
uwo mu mucamanza soma mwe mu mazina y'abantu 22 bagizwa bere ku byaha by'iterabwoba bari bakurikiranyweho n'ubushinjacyaha. Mu gihe cy'umunsi wose imbaga itegereje kumva ibiva mu rubanza ubutabera bukurikiranyemo abasiramu 40 ku byaha by'iterabwoba byarangiye 22 muri bo bagizwa bere, maze urukiko rutegeka ko bahita basohoka mu buroko nyuma yo kubura ibimenyetso simusiga bibahamya ibyaha. Uretse aba 22 bagizwa bere barangajwe imbere na Sheikh Habimana Yasini, hari n'abandi batatu barimo Mucyo Abubakar umucamanza ahamije icyaha cyo kubana n'abana nk'umugabo n'umugore abahanisha amezi 6 y'igifungo n'ihazabu y'2,200 y'amafaranga. Bivuze ko uhereye ku gihe bamaze mu buroko nabo barahita bataha. Umucamanza ahamije Nzaya Hamudi na Nsengiyumva Abdurahiman Ismail icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba n'icyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Abahanisha gufunga imyaka 10 mu buroko, icyo ni nacyo gihano kiremereye cyagaragaye muri iri tsinda. Urukiko rwavuze ko bagize uruhare rukomeye mu gushaka abajya mu mitwe y'iterabwoba. Muri rusange igihano kiri ku bantu benshi nicyo gufunga imyaka 5. Cyahawe abayisilamu 13 barangajwe imbere na Fundi Salimu wari waritiriwe itsinda ry'abantu 40 yabahamije icyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'umutwe w'iterabwoba. Ariko abagore batatu barimo Uwamahoro Zawadi bahamijwe kugira uruhare mu kongerera ubushobozi bitwe y'iterabwoba. Mu rukiko byari imvange ku bayisilamu bakurikiranaga isomwa ry'urubanza n'abaregwa, bamwe mu byishimo abandi mu marira. Ukurikije uko ibihano byatanzwe kuri buri umwe bigaragara ko umucamanza yabigabanyije cyane ashingiye ku biteganywa n'amategeko. Mu barego hari abari basabiwe n'ubushinjacyaha gufunga ubuzima bwabo bwose n'abandi bari basabiwe gufungwa hagati y'imyaka 33 na 37. Umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka yavuze impamvu yamuteye kugabanya ibihano kugeza kuri uru rwego.
Ariko hashingiye ku itegeko ry'ingingo ya 47 na 48 itegeko ngenga riteza igitabo cy'amategeko ahana bakaba bagabanyirizwa, buri wese agahanishwa igifungo cy'imyaka 5 kubera ko icyaha bakoze nta ngaruka zikomeye cyateje.
Uru ni urubanza rwatangiye 4:00 zo mu gitondo rugeza 1:00 z'umugoroba zirengaho iminota mike. Abacamanza basimburana gusoma imyanzuro y'urubanza mu mapaji asaga 400 rwarumaze gusubikwa inshuro 2 kubera ubunini bwabo. Uru ni rwo rubanza ruburanishijwe ku nshuro ya mbere ku butaka bw'u Rwanda ku mubare uri hejuru w'abashinjwa iterabwoba. Ukigera mu nkengero z'urukiko rwasomerwagaho urubanza wahita guhabona ibimenyetso bidasanzwe ugereranije n'indi minsi. Umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso. Mu mpande zitandukanye uhereye ku marembo y'urukiko hagaragaraga abapolisi bahagaze 2-2 baryamiye amajanja byibura, buri umwe afite imbunda nini n'intoya yo mu bwoko bwa masotera. Hanagaragaye abapolisi bakuru, inzego z'umutekano zambaye gisivili n'abashinzwe umutekano w'abanyururu. Uhereye ku wa mbere kugera ku wa nyuma mu baregwa bakurikiranywe nk'ibikorwa byo gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa by'iterabwoba. Icy'umucamanza yakiburiye ibimenyetso agitera utwatsi. Baregwa kandi kwitabira amanama agamije kwigisha icengezamatwara y'imyemerere y'ubuhezanguni bwa jihadi, intambara ntagatifu ya kiyisilamu ndetse no kurwanya gahunda za Leta. bararegwa no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Muri rusange hafi ya bose barabihakana bakavuga ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bugaragaza ko bari mu bikorwa by'iterabwoba. Bamwe bakavuga ko bakorewe iyicarubozo n'inzego z'umutekano zikabategeka kwemera ibyaha. Mu isomwa ry'urubanza urukiko rwavuze ko ibyavugiye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha bitera ugushidikanya gukomeye ku buryo bamwe babigizwe habe. Bimwe mu bihugu baregwa ko bagombaga kujya gukoreramo ibikorwa by'iterabwoba harimo Somalia ibarizwa mu mutwe wa Al-Shabaab na Syria ibarizwa mu mutwe wa Islamic State. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abandi bantu babaga mu mahanga bakoranaga na bamwe mu baregwa mu gutegura ibikorwa by'iterabwoba. Hari igitabo bivugwa ko kibumbatiye inyigisho z'ubuhezanguni bwa jihad cyasemuwe mu Kinyarwanda na Sheikh Mujyemagango wari ukuriye umusigiti wa Kimironko. Uyuvuga ko yasemuye igitabo gifite umutwe ugira uti demokarasi ni idini kandi n'ubuhakanyi, yishwe arashwe mu ntangiriro za 2016 n'inzego z'umutekano. Abari gukora imirongo ine batangiye gutabwa muri yombi mu 2016, hari bamwe muri bo bagiye baraswa ku ikubitiro bashinjwa gutegura umutwe w'ingabo ugamije iterabwoba, icyaha umucamanza yaburiye ibimenyetso. Nta n'umwe mu bahamwe n'ibyaha wahise azurira urwo rubanza rwa rukimara gusoma. Wagira ubusa ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tubibutseko muri ko mwabandanye kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika sanana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho umwanya wo kwashikiriza amakuru ya sport tika dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire zimwe mu nkino zabaye muri iyi ndwi twaraye turangije.
Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ejo ndi kwa gatandatu yasuzuguriwe kuri stade yitiriwe Félix Houphouët Boigny mu mujyi wa Abidjan muri Cote d'Ivoire. Inzovu za Cote d'Ivoire zatsikamiye Amavubi y'u Rwanda ziyatsinda ibitego bitatu ku busa mu mukino wa nyuma w'amajonjora yaragamije guhatanira itike yo kujya mu irushanwa ry'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu mu Misiri mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Nyuma yo gutsinda uyu mukino, ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yahise igira amanota 11 ibona itike yo kwerekeza muri Cannes mu Misiri, naho abakinnyi b'umutoza Mashami Vincent bagaruka i Kigali amara masa. U Rwanda rwagumanye amanota 2 mu mikino 6. Mu itsinda rya 8 u Rwanda rwari ruherereyemo rwatsinzwe imikino 4 runganya imikino 2 ntabwo rwigeze rutsinda umukino n'umwe. Usibye Cote d'Ivoire, indi kipe muri iri tsinda yabonye itike yo kujya muri Cannes mu Misiri ni Guinea Conakry. Tugiye mu mukino w'intoki wa volleyball, ikipe ya Gisagara Volleyball Club irimo kwitegura irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo. Imyitozo y'iyi kipe irakomeje kandi hiyongereyemo amaraso mashya nk'uko perezida wayo Augustin Ivuguruzwa aherutse kubitangaza.
Nk'uko mu bizi Gisagara ni ikipe ihora itwaye ibikombe ya play-off, turacyari twizeye intsinzi. Turanitegura cyane kuko twenda gusohokera Afurika mu gikombe cy'Afurika. Turategura ikipe ku buryo buhagije ko mu buzigo twitegura tariki 30 kugeza kuri 11 tuzaba turi
muri siporo rusange igamije gufasha abaturage kugira ubuzima buzira umuze. Mu mpera z'iki cyumweru mu karere ka Rubavu hazatangizwa iyi gahunda mu yindi sura nk'uko tubitangarizwa n'uhagarariye icyo gikorwa Nelson Mukasa.
Mu rwego rwo gukomeza gufasha abantu no kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza binyuze muri siporo, sanswe mutumenyereye dukorera mu mujyi wa Kigali na n'ubu turacyakorera n'ubwo tugiye kujya hanze y'umujyi. Siporo yindi turimo gutegura izajya ibera ku Kivu. Abantu bakunda kujya ku Kivu bajyaga bagenda bakoga bagakinayo volley, ariko noneho burya ari byiza ko habaho n'izindi siporo abantu bakinira bakina ku mazi. Hari siporo bita aqua gym, hari kickbox, hari aerobics, hari taibo. Zose tuba tuzikorera ku mucanga hariya ku mazi.
Iyi siporo rusange ku nkombe y'Ikivu i Rubavu izatangizwa ku mugaragaro kwa gatandatu w'iki cyumweru tariki ya 30 muri uku kwezi kwa gatatu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
Tutibwese mkunda iladio hishu ya Amerika ya bigani yotu wateguli imraka kanya bigaru kinga. Tuneo kandi ya kanya kogoshimi na engineer ya dufashe mwinga buizi uma hamwe na Fatuma Kalada ya dufashe kwigiranya bigani yotu wateguli. Kuli mikro mwalikumu na Frederica Mwanikije makuna yu mwashikijo na Aloiza Bigirimana na koze kutega matuki tulabi furiji na mahoro mwusi uizi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.